Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu.
Leta y'u Burundi yarekwe kugira akete kandi ikomeye bikenewe bagashiramo n'abantu bo hanze nka za FBI cyangwa andi maserivisi afite yo hanze bakabafasha kugira akete ikagakorwa ababikoze bakamenyekana.
Uwo ni Professor Fabien Cishahayo avuga ku kibazo cy'umutekano mu Burundi. Iyi nkuru kimwe niyerekeye imurikagurisha yaraye ribereye igikondo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda turazibagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza bagezeho amakuru havugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, baramutse neza.
Ndakuramukije Eugenie, ndaramukije Eugenie n'abariko baratwumviriza. Inama ijejwe umutekano yishyirahamwe mpuzamakungu ONU iramagana yivuye nyuma icwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ryabaye itariki zibiri ku kwezi muri uyu mwaka, hamwe n'iraswa rya Petero Claveri Mbonimpa ryakurikiye itariki zitatu kwezi kwa munani uyu mwaka. Abagize iyo nama bamenyesha ko ubwicanyi atakibanza bufise, ko Abarundi bose bakwiye kuguma batekanye. Inama y'umutekano ya ONU iratewe impungenge n'ukuntu umutekano ubandanya uhungabana mu Burundi. Aho ni nyuma y'ibihe by'amatora igihugu gihitiyemo, amatora yaranzwe n'ubugizi bwa nabi hamwe no kutubahiriza agateka ka zina muntu. Iyo nama ihamagarira Leta y'u Burundi itibagiye n'abanyepolitike bose gusubira mu biganiro vya bose badatevye. Inama y'umutekano ya ONU iheraheza imenyesha ko ishigikiye akigoro k'amashirahamwe y'akarere agizwe n'umuryango w'ibihugu bihurikiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, aho bose badahengeshanya guhamagarira Abarundi kuja hamwe ngo batorere inyishu ibibazo bibatandukanya. Inama ya ONU ijeje umutekano imenyesha ko izobandanya ishigikiye amahoro arama n'umutekano mu Burundi. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko amakungu akwiye kwitegura mu kurondera uwundi muti ku kibazo cya Sudani y'Amajyepfo, mu gihe abategetsi b'icyo gihugu basanzwe batarabana byiza batoba barashika ku masezerano y'amahoro ku itariki ya 17 ku kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, itariki bihaye kuba bagize icyo bashitse ko. Ibyo Perezida Obama yabishikirije kuri uyu wa kabiri inyuma yaho ahereje kubonana mu biro vyiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon. Perezida Obama ati, mu gihe vyo bananira twebwe amakungu dukwiye gutekanya ikindi cokogwa. Perezida Obama yamenyesheje kandi ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo hamwe n'icegera ciwe Riek Machar ari bo ntandaro y'umutekano muke urangwa muri ico gihugu kuvaho kironkeye ubwigenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Tukivuga kuri uyo mubonano wa Perezida Obama na Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa ONU yashimiye Perezida Obama kuba ari umutegetsi afise imbono n'ivyumviro vyiza vya kazoza n'ubutware, mu gihe Perezida Obama yashikiriza umuti w'ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohagarika kubandanya kubangamira ibidukikije. Icyo cifuzo cha Perezida Obama cyo kugabanya ubumara bw'imyotsi iva mu mahinguriro ku bice 32 kwijana ntikubonwa neza n'amahinguriro akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo kubwabo n'igikorwa kizobatwara uburyo bwinshi bw'amafaranga. Perezida Obama ati, kubangamirwa kw'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo bikomeye cyane bihanze isi muri iki gihe. Hano muri Amerika, umumiliyaridere yikorera utwiwe wo mu mugambwe w'aba Republicain azwi ku izina rya Donald Trump niwe aza ku isonga ry'abakandida bariko baraharanira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2016. Uwo mwanya akaba yawuronse bivuye mu itororokanya ry'ivyiyumviro ivyo bita sondage d'opinion byashikirijwe n'abanyamerika bava mu gambwe w'abarepublike. Inyuma yiwe haza Jeb Bush yahoze ari guverineri wa Leta ya Florida na Scott Walker guverineri wa Leta ya Wisconsin hamwe n'abandi indwi bose hamwe bakaba ari abakandida 10. Abo bakandida 10 nibo bazoshikiriza imigambi yabo abanyamerika bo muri uwo mugambwe w'abarepublikain kuri wa kane imbere y'amatora ya mbere ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Amatora azogena uzoserukira uwo mugambwe mwihiganirwa y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abasirikare ba Yemen bashigikiye umukuru w'igihugu na Leta basubiye kwigarurira akarere ka gisirikare ka Al-Anad kari mu bumanuko bwa Yemen kuri wa kabiri. Akarere kari mu minwe y'abarebere b'abahuti. Abo barebere b'abahuti bari bafashe ako karere mu kwezi kwa gatatu guheze. Gufata ako gace ka Al-Anad byashobotse kuko abasirikare bayoboka perezida Abdu Rabu Mansur Hadi bafatanije n'abasirikare b'ibihugu by'Abarabu birongowe na Arabia Saudite.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Inshuti zacu, ubu muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri Radio Inshuti ya Bose, kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari nyuma yuko habaye ibitero bya rokete byahitanye ubuzima bwa Lieutenant Adolphe Nshimirimana wahoze hayobora ibiro by'iperereza mu Burundi, na nyuma yaho Pierre Claver Mbonimpa umuyobozi w'umuryango APRODEHASHI urengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubw'imfungwa arasiwe, umutekano ukomeze kuba muke mu Burundi. Professeur Fabien Cishahayo mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuze ko iperereza rikwiye gukorwa mu buryo bwihuse. Bwana Cishahayo aratangira avuga uko abona ikibazo cy'umutekano cyifashe mu Burundi.
Ibintu mbona bikomeye uko mbona umenga tubantu ariko turabandanya tuja mu nyenga, ariko nashaka gusaba yuko abantu bose biyamiriza kandi bivuye inyuma ibyo bintu by'ubwicanyi nabijya byabaye bya Lieutenant General Nshimirimana. Ijya ni acte terroriste, nico mu Gifaransa acte terroriste. Ubuntu mu Kirundi sinzi ingene umuntu uvuga acte terroriste. Nibaza yuko nkabirya Leta y'Uburundi yarekwe kugira enquete kandi ikomeye, bikenewe bagashiramo n'abantu bo hanze nka za FBI cyangwa andi ma service de securite yo hanze bakabafasha tukajya enquete ikagakorwa ababikoze bakamenyekana, hanyuma ntahe igaheze ikabagi tubandanije nawo tugira ngo enquete ziracaze ngo ibintu biracatohozwa ntitwigire tubimenya n'ubundi abandi ababigize bazandanya bagira n'ibindi ejo bazoba ejo ntihaza Burundi kandi bashobora kubasubira kwica.
Mu kurindira izo enquete abarundi bose baratekewe n'ubwoba, Leta yokora iki ku ruhande rwayo? Abajejwe umutekano bokora iki?
Ikintu cya mbere bakizwa kugira no gufasha kugira ngo nihabe ibintu byo kwihora. Narumvise ngo hariho abantu bo mukamenye bagomba bamanuke mu ngagara ngo hanyuma abapolisi n'abasoda baca baja hagati. Ibyo ni byiza, twadukwiye kwa amatiriko turabivuga, kuko hari igihe bavuga ngo abapolisi bishe ahantu hanaka n'ahanaka. Mugabo ntitugire tuvuga ati abapolisi barigize kugira ikintu ciza kugira ngo abantu ntibagandagugwe. Rero turakeneye kubivuga, kandi n'abatwara igihugu bakamubahimiriza abapolisi kugira ngo baze baraca hagati amaso na seseke.
Umutekano wiga bose abahurikiye kaba atetsi barongo imigambo itavuga n'umwe na Leta, abatetsi barongo societe civile, bobo bokora iki kugira ngo umutekano ugarukeka ntagire abarundi basubira kuraswa canke bicwa bunyamaswa?
Ibintu byo kuza baradodohereza si byiza. Umuntu azoshaka gutwara igihugu azogende mu matora, mugabo nayo matora nk'uko na manda bivuga ayo matora ateza kuba ateguwe neza abantu bakumva ko bafite umutima munda kugira ngo bagende gutora jewe kuva kera nanye ndavuga yuko irya manda ya gatatu ya perezida Nkurunziza nkayemera ibi byose biriko biraba kubera bijya byabaye je narinzi yuko ashobora kuvuga ati jewe ibi bintu hako umugambo usambuka hako igihugu gisambuka hako abantu bapfa ibi bintu ndabihebye nibyo nari namuze nti dukeneye anom d'etat umuntu ashinge intahe akavuga ati ibyo gutwara ndabye n'amahoro y'u Burundi mbona uko amahoro y'u Burundi ari hejuru cyane yivyijewe nipfuza
mubaza ubwicanyi buriko buraba Fabien
ashaka gutwara wese ateza kubahiriza amahoro ateza kubahiriza amategeko nipfuza rero uko bahaba ari muri opposition cyangwa ari w'upfuwara ateza kwisunga amategeko y'u Burundi
mwibaza ko ivyo bitero biriko yaba ari bitero by'ugukana manda ya gatatu
byose biri kubera byavuye kuri iyo manda ya gatatu
nibwo buryo bwiza bwo guhakana manda ya gatatu
jewe ibintu biri kubera basindabyemera mugabo nkuko nabivuze igihe ibintu byose byatabagaye ntumenye nyina iby'abantu bakoresha kugira ngo bashobore kugira ku ijambo ryabo bishobore kumvikana ibyo byose ntibyari kuba iyo hataba iyo manda ya gatatu je nibyo nemera kandi barashobora kumira ibindi
kugira umutekano ugaruke mu naho ko gwiki
muri iki gihe je mbona yuko izere byose tuzobiteza tuzoteba tubishikeko abaharanira ubutegetsi bari b'umugambo uri ku butegetsi cyangwa muri opposition hazogira iki bicara hamwe bagire batore intuze inzira yuko amahoro agaruka muri icyo gihugu rero tubitebeje abantu bazobandanya bapfa ariko nibaza yuko ntaho tuzobica tuzoteza kwicara hamwe turabe ingene kiyagihugu gishobora gutwagwa amaraso adaseseka.
Professeur Fabien Tshichayo murakoze cyane rwose kuba muduhaye ivyimvire byanyu cyane cyane kugira ngo umutekano muke urangwa mu Burundi muri iki gihe mwakoze
murakoze namwe
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda igikondo mu mujyi wa Kigali haraye habereye imurikagurisha ryarimo abavuzi bagakondo bemeza ko bavura indwara zikomeye rimwe na rimwe ngo zibazananiwe n'abaganga ba kizungu nk'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa C ndetse na B abaganga bo baburira abarwayi kutayoboka inzira za gakondo igihe barwaye indwara zikomeye nk'umwijima kuko bahakuriza urupfu rwihuse ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye
imurikagurisha ribera igikondo mu mujyi wa Kigali abaryitabire bemeza ko bafite ubuhanga n'ubushobozi bwo kuvura indwara zikomeye ziba zarananiranye mu mavuriro ya kizungu muri izo ndwara bavuga nk'umwijima wo mu bwoko bwa B ndetse na C uyu ni Rutazana Alphonse muvuzi gakondo uvuka mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo na Nyiribambe Jacqueline wo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba
umuti uvura iriya ndwara ya hepatite B na C uyu muti rero nubwo ubona ari udufu aba ari imiti igoye cyane kuyibona ntabwo ari ibyatsi bimera ahantu hahingwa hose ni ibyatsi bimera ahantu h'umwimereri hatigeze hahingwa hatagiyemo amafumbire ya kizungu
anwe uducupa tungaye umurwayi kugira ngo akire
anwe uducupa tubiri gusa mu kwezi
ni umuvuzi gakondo uvura indwara zitandukanye cyane cyane zo kwa muganga bananiwe jewe mvo
nawe uvura umwijima
ni uvura
ugakira wowe uvurisha iki
nifu ifu umuti w'ifu dukora iyo tuguhaye uriya w'ifu hari uvura umwijima w'amazi uriya wa sirose hari n'uvura iriya hepatite B na C w'amazi tuwuvuza inyama y'itungo y'umwijima tukayitekana n'imiti tukaguha iyo nyama ikagenda igakamura y'amazi ukayanyara vuba vuba korana n'ibigo nderabuzima kwa muganga umurwayi ubananiye barampamagara
izi ndwara z'umwijima zivugwa ko zivurwa n'aba bavuzi ba gakondo ni zimwe mu zihangayikishije cyane minisiteri y'ubuzima kuko abashinzwe ubuvuzi bwazo bemeza ko zihenda mu kuzivura zimwe ntizigira urukingo ndetse rimwe na rimwe bikaguruzirwaye kumenya ko afite iyo ndwara Dr. Mabre Mbituyu Muremyi ushinzwe ubuvuzi bw'izi ndwara muri Minisiteri y'Ubuzima yihanangiriza abarwayi bagana amavuriro gakondo ko bakwiye kubyitondera
ku ndwara y'umwijima by'umwihariko rero abavuzi gakondo tukibwira ko abantu badahawe amakuru ahagije bashobora kuba bagira ibyago byinshi byo kwicwa n'indwara y'umwijima bagiye kwivuza mu bavuzi gakondo kuruta uko bakirirayo. Hepatite ni indwara ifata inyama y'umwijima ikaba igaragaza ibimenyetso bimwe waba wayitewe na virusi waba wayitewe n'izindi mpamvu nk'imiti urumva rero ugiye kwivuza mu muvuzi gakondo urwaye ufite byemenyetso by'indwara y'umwijima bashaka kuguha ibyatsi ya miti ibyatsi batanga ikaba yakongera uburwayi bwa hepatite arusanganywe ukaba ndetse wanapfa vuba kurusha kwakira.
Mwe muri kagurisha ry'uyu mwaka hamwe mu basurwa cyane nahaboneka ubuvuzi bwa gakondo. Ikibazo gisiga nicyo kumenya niba batanga impushya zo kuza kumurika bajye bita ku buzanenge bw'ibimuri. Madamu Mukarwera Yvette ni umuyobozi wungirije mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda yabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Korana n'inzego z'ubuvuzi n'inzego za standard. Icya mbere ku Banyarwanda baza kumurika ugomba kuba ufite ibyangombwa by'ubucuruzi. Uri umucuruzi uzwi ufite registre de commerce. Ikindi cya kabiri noneho hari ibintu biri delika nk'ibyo mwavugaga by'ubuvuzi. Nabari abantu bavura ibintu bya gakondo burya bagira ibyangombwa bya minisante. Nta muntu dushobora kuza kwemerera kuvuga ngo ndafata stand atatweretse ko afite icyangombwa cy'uko minisante yamwemereye. Twese twe tujya gupima ibyo avura niba bikora n'iki, ariko twizera ko minisante mu icyo cyangombwa yarebye ibyo byose.
Nubwo imiti itangwa n'abavuzi gakondo ikemangwa rimwe na rimwe n'abaganga babyigiye, bamwe mu bavuzi gakondo cyane cyane abitabiri muri kagurisha basobanura ko ari abavuzi bemewe na Minisiteri y'Ubuzima ko ndetse ibaha n'ibyangombwa. Cyakora aba bavuzi bemera ko hari bagenzi babo batagirira isuku imiti batanga ku buryo bishobora gukururira umurwayi izindi ngaruka.
Usanga ari ikibazo gikomeye cyane ko hariho bamwe batabasha kubisobanukirwa bakabasha kugenda bakazana ibyatsi hafi y'umuhanda aho abantu banyara, aho abantu bacira, hariho abashobora kurwara tuberculose, hariho abarwaye iyo myijima agafata bya byatsi atabisobanukirwa akabitunganyamo umuti ako kanya akabiha abantu n'ingorane. Ariko nkatwe dusobanukiwe ibintu by'ubuvuzi tuba tuzi aho tugomba kuvana ya miti hatagera za mazutu, hatagera ibintu by'abantu banyara baciragura.
Ikibazo gikomeye kuri Minisiteri y'Ubuzima ni uko yafasha abantu bakamenya abavuzi gakondo bemewe bavura koko n'abandi babyiyitirira batabishoboye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Hasumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kutwandikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook, adrese ni radio yacu, no kuri wewewe radio yacu vewa@gmail.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mugezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ejo kuwa kane abayapani ndetse n'isi yose bazibuka kandi bazirikane ku nshuro ya 70 ishyano ry'intwaro kirimbuzi bomba atomic ya mbere na mbere mu mateka y'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe bomba atomic ya mbere mu mateka mu mujyi wa Hiroshima ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1945. Iyo bombe yahise ihitana ako kanya abantu 140,000. Hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 8 mu 1945, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe indi bomba atomic ku mujyi wa Nagasaki, nayo ihitana abantu 70,000 mu gihe gito cyane. Izi bomba atomic zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi burundu n'intambara ya kabiri y'isi yose ihita irangira ityo. Bomba atomic yavuye ku gitekerezo cy'icyamamare Albert Einstein mu ibaruwa yandikiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Franklin Delano Roosevelt mu kwezi kwa 8 mu 1939, amusaba gutera inkunga umushinga w'ubushakashatsi waje kubyara rero bomba atomic. Mu magambo make cyane tugiye kurebera hamwe uko bomba atomic yavutse. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Albert Einstein yavukiye mu Budage mu 1879. Mu 1921 yabonye igihembo cyitiriwe Nobel mu by'ubugenge, physique mu Gifaransa cyangwa se physics mu Cyongereza. mugihumbi 1939 Einstein yigishaga muri kaminuza Princeton University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe muhanga waruzwi cyane wahunze ingoma y'abanazi mu Budage mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mwibaruwa yandikiye President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Roosevelt yaravuze ati abahanga bamaze kuvumbura ko bashobora gukora intwaro ya kirimbuzi itarabaho na rimwe, intwaro ishobora guhanagura umujyi wose ku isi. Umwe mu bo Einstein yavugaga ni Bernard Feld, waje kuba umwe mu bahanga b'imena cyane muri physics cyangwa se physique mu bugenge nyine, kuko icyo gihe mu 1939 Feld yarakiri umunyeshuri urimo urangiza kaminuza. Doruko yasobanuriye ijwi rya Amerika ibyibaruwa ya Professor Albert Einstein.
He suggested that the president might arrange to have them get
Bernard Feld aragira ati Einstein yasabaga president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika udufaranga duke kugira ngo we nabo bari bafatanije bashobore kurangiza ubushakashatsi bwabo. Abo bamufashaga bari professeur Enrico Fermi wakomokaga mu Butaliyani na professeur Leo Szilard wakomokaga mu gihugu cya Hongriya. Jewe uruhare rwanjye muri ubwo bushakashatsi nuko ari je warushinzwe mudasobwa ordinateur cyangwa se computer ya Professor Szilard. Namukoreraga imibare yose kuri ubwo bushakashatsi niyo mashine. Icyo gihe cyari kimashini kinini cya santimetero 50, ariko niyo yari mudasobwa igezweho. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe gishize no mu gihe tugezemo. Usibye gusaba amafaranga yo gutera inkunga ubushakashatsi barimo, Albert Einstein yasabaga guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gushaka aho yakura ubutare bwa uranium bwakoreshejwe mu bushakashatsi bwe nabo bari bafatanije. Amaze kubona ibaruwa ya Professor Einstein, President Roosevelt yashyizeho akanama k'abahanga na ba engineer abaha inshingano yo kwiga uburyo bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakora bomba atomike. Bamaze kumushyikiriza imyanzuro yabo, President Roosevelt yashyizeho mu 1942 umushinga w'ibanga rikomeye cyane wo gukora nyine iyo bomba atomike. Uwo mushinga witwaga Manhattan Project. Ni wo rero wavuyemo bomba atomike ya mbere na mbere mu mateka y'isi hari mu 1945. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, ngo tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imitangire y'imboneza z'Abanyafurika bashika ku 500 bari mu rugendo hano i Washington DC kubonana na Perezida Barack Obama n'abandi Banyamerika bateye intambwe zikomeye mu mwuga wo kwikorera utwabo, abategetsi muri leta n'abayobozi muri sosiyete sivile. Ubwo rugendo rw'iminsi itatu kuva itariki zitatu kugeza ku itariki ya gatanu z'uku kwezi k'umunani ruzoba rudasanzwe. Mu manama zo kwitabwa n'izo mboneza hazoshikirizwa cyane imigambi Amerika ifise kuri Afrika n'imigambi yiyemeje gukorana n'Abanyafurika mu byerekeye demokarasi, ibijyanye n'intwaro no mu gukemura ibibazo bihanze abantu bose ku isi. Gukomeza imigenderanire n'ibihugu bya Afrika ni imwe mu migambi Leta ya Amerika ishimika ko cyane mu migambi yayo yerekeye imigenderanire n'amahanga. Perezida Barack Obama yarerekanye yuko imigenderanire ya Amerika na Afrika ayiha agaciro kanini, aho yafata urugendo aja mu gihugu cya Ghana agifata ubutegetsi mu mwaka w'2009. Iryo huriro ry'iminsi itatu hano i Washington DC izo mboneza ziriko ziragirana n'umukuru w'igihugu ribaye nyuma y'indwi zitandatu z'inyigisho n'imimenyerezo yahawe iyo mikangara 500 mu mashuri ya kaminuza 20 ari mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri programu yitiriwe Mandela Washington Fellowship. Iryo huriro rigizwe n'inama nyamukuru aho Perezida Barack Obama amaze kubonana n'abo banyeshuri bose, hakazokurikizwa n'ayandi manama azohuza abo banyeshuri n'abashinga amateka kumwe n'ayandi manama arimo abayobozi b'amashyirahamwe, abayobozi b'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayategamiye amareta. Gukomeza ubucuti hagati ya Amerika n'iyo mikanga Sankara bifasha gukomeza ubucuti bwa Amerika na Afrika cyane cyane ku bintu bempi bahuriza ko birafasha kandi mu gukomeza imigambi Afrika na Amerika izokorana muri kazoza ikanakomeza ubucuti hagati y'Abanyamerika n'Abanyafrika kugira bempi bashike kuri kazoza keza.
Ibyo byari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana agarutse hano muri studio agiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Itangazo yasohowe kuri uyu wa kabiri, inama ijeje umutekano w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iramagana yivuye inyuma iyicwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ryabaye itariki zibiri ukwezi k'umunani uyu mwaka, hamwe n'iraswa rya Petero Claver Mbonimpa ryakurikiye itariki zitatu ku kwezi nyene uyu mwaka. Iyo nama ihamagarira Leta y'u Burundi tutibagiye abanyepolitike bose b'i Burundi gusubira mu biganiro vya bose badatevye. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko amakungu akwiye kwitegura kurondera umuti mu kibazo cha Sudani y'ubumanuko mu gihe abategetsi b'ico gihugu basanzwe batarabana byiza batoba barashika ku masezerano y'amahoro ku itariki 17 ukwezi kwa munani uyu mwaka itariki bihaye kubo kuzoba bagize ico bashikako. Tukivuga kuri uwo mubonano wa Perezida Obama na Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa ONU yashimiye Perezida Obama kuba ari umutegetsi afise imbono n'ivyumviro vyiza vya kazoza n'ubutwari mu gihe Perezida Obama yashikiriza umuti w'ingene Leta Zunze za Amerika yohagarika kubangamira ibidukikije. Perezida Obama ati kubangamira ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo bikomeye cyane bihanze isi muri iki gihe. Umumiliyaridere yikorera utwiwe wo mu mugambwe w'aba Republican azwi ku izina rya Donald Trump niwe aza kwisonga ry'aba kandida 10 bariko baraharanira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uwo mugambwe w'aba Republike mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2016. Abo bakandida 10 nibo bazoshikiriza imigambi yabo abanyamerika bo muri uwo mugambwe w'aba Republike kuri uyu wa kane imbere y'amatora ya mbere ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri, amatora azogena uzoserukira uwo mugambwe mu ihiganwa ry'ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Abasirikare ba Yemen bashikiye umukuru w'igihugu na leta basubiye kwigarurira akarere ka gisirikare ka Al-Anad kari mu bumanuko bwa Yemen kuri wa kabiri. Ako karere kari mu minwe y'abarobere b'Abahuti. Abo barobere b'Abahuti bari bafasha ku karere mu kwezi kwa gatatu guheze.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu muri uyu mwanya mwari kumwe na Eugenia Mukankuzi. Mbifurije amahoro y'Imana, ibiganiro byacu birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.